Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 2022 y'andagaro mu mwaka w'2025 tutinamwe bagenzi mwashimiye kuri kirara cy'Nzamba cyakawe n'abahaye imwibo cyangwa imaramutse bibanye naho muherereye n'irya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingurunguru zikurikira Nado Brigade muri polisi Bertin Gahungu yahora aserukira u Burundi n'i Yoroke abarizwa mu gasho k'iperereza kuva kuri uno wa kane gushika ku ntawuzi igituma yafashwe ikibazo cy'amenyeshamakuru bafunzwe kiriko kirakurikiranwa n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu sinzi hanshe bivugwa na Martin Blaise Nyabobo arongoye uyu mugwi abantu bagera ku 50 banduye umugera wa sida mu makomine mashasha ya Muyingana gutinda mu ntara nshasha ya Burunga mu gice cya mbere cy'uno mwaka abo baza biyongera ku bandi bagera ku 2500 bari basanzwe bagendana uyu mugera aya n'ayandi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
yasubiye kwaramutse impunzi y'umurundi yari yahungiye mu gihugu cya Zambia yaraye yishwe uyo nawe ni Diodone Ndubantare yari intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi amakuru bava mu Barundi bava muri icyo gihugu bavuga ko urupfu rwiwe rurimo igifungu cinshi basaba ko hoba amatohoza kugira abakoze iryo bara bamenyekane bongere bahanwe basaba kandi leta ya Zambia cyo kimwe n'ishyiramwe hasere gucungira umutekano w'impunzi Jenerali Brigade Bertin Gahungu yahoze aserukira Burundi iyuruke kuva kuno wa kane abarizwa mu gasho k'ibiro bikuru by'iperereza Bertin Gahungu akaba yaheruka kubogozwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa Rusama ikiringo ciwe kitararangira ni nkuru ya Bonfise Niyongere
nkuko amakuru ava muri bamwe mu begereye ubutegetsi abitumenyesha General de Brigade Bertin Gahungu yahoze aserukira u Burundi i New York mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yaraye mu gasho k'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi iyo ntwazangabo mu gipolisi izwi ku mabi menshi yakoreye abarundi na cyane cyane mu mwaka w'2015 aho yararongoye iperereza ryo mu gihugu hagati icyo gihe abari bavuye hasi biyamiriza ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza yarabahize buhongo bamwe barishwe abandi baranyuruzwa babugwa irengero abandi baravuma gashambara barahunga umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye agishika ku butegetsi yasanze Bertin Gahungu arongoye igipolisi c'inyamiramabi aca aramugomwa amuduze pete aba General de Brigade aho hari mu mwaka w'2020 ntivyatevye mu mwaka ukurikira w'2021 niho yagenwa mu mabanga yo guserukira u Burundi mu gisata ca ONI i New York nyuma y'imyaka ine ari muri ayo mabanga mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka niho yatumwa ko ubutarariye gutahuka mu gihugu atarangiza ikiringo General de Brigade Police Bertin Gahungu nkuko amakuru ava muri bamwe mu begereye ubutegetsi abivuga ngo yoba ataka ibisoma mbike wa President Evariste Ndayishimiye isoko ryacu ritwibutsa ko umuhungu w'uwehoze ari igihangange mu nzego z'igihugu mu mwaka w'2023 hazo ku izina rya Izere Paul Brunel yarafite pete rya Soyete na ico gihe yiga mu ishuri kaminuza ry'intwara miheto ISCAM yafashwe arapfungwa n'iperereza yagizwa kuba wari mu bishe umupfasoni yarazo ku izina rya Ruzini rakoze ubwicanyi bwabereye mu Kamenge General Bertin Gahungu ko ntiyashimishijwe ntivyashikiye umuhungu we nk'uko amakuru ava muri amwe mu begereye ubutegetsi bwa Ndayishimiye abandanye bivuga bamwe n'abandi boba bibaza ko uruhigi rw'abadashigikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari mu butegetsi kuba rwatanguye mu gihe hasigaye imyaka ibiri ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu
urakoze Bonfise Niyongere umukuru w'igihugu ujejwe agateka kazi na munsi ndi hashe ngo uriko urakurikiranira hafi ikibazo cy'amenyeshamakuru bapfunzwe ibyo byashikirijwe na Martin Blaise Nyabuho arumbo yesendiashe aho avuga ko icyo kibazo yagishikirije no mu nama i Geneve ku bijanye n'agateka kandi na muntu tumukurikire
kuri aba journaliste mwavuze aya mazina narayavuze i Geneve kandi nayavuze kuko abatuhora tuvugana baratuvugana kandi turiko turabikurikirana twaramaze kubarira procureur general yuko ibintu byo bikurikirana ariko bamwe muri bo baramaze kwandikira umukuru w'igihugu bimaze gushika ku mukuru w'igihugu rero c'est la magistrature supreme muri CNDH umva biba bigiye hejuru cyane aho tudahambya ibi byo kwa Kenny Claude tababwije ukuri savoye teme muri service de renseignement twaye aya mazina baratubariye yuko urubanza ruri muri sentare sentare yaramwungururije nawe ukumbure we atabimenye ko bamwungururije urumve iyo urubanza rugeze
inzamba
ibuye ry'umugera w'ukiza roho nyanganda sida mu makomine mashasha abiri ariyo butihinda na muyinga mu ntara ya Buhunguzango yateye ubwoba abantu bashika ku 150 bashasha bakaba ari bo banduye umugera w'indwara ya sida mu gice cya mbere cy'uno mwaka wa 2025 nk'uko bishikirizwa na muganga Nkuruziza Eric avuga kandi ko abo 150 biyongera ku barenga 2025 bari basanzwe bagendana uyu mugera muganga Nkuruziza atera kamo ibigwi itandukanye gutanga intirano gufasha muhimiriza ijanye n'urugamba rwo kurwanya icyo kiza inkuru tibaze Julienne Muzinga
abantu barenga 140 bo mu makomine indwi ya kera yahozaga izintara ya Muyinga ubu yashizwe hamwe mu makomine abiri mashasha ariyo Muyinga na Butihinda mu ntara ya Buhumuza nibo banduye uyu mugera w'indwara ya sida mu kiringo cy'amezi atandatu ya mbere muri uno mwaka wa 2025 nk'uko byamenyeshejwe n'umuganga Eric Nkunzimana arongoye ibiro by'amagara y'abantu mu makomine mashasha ya Muyinga na Butihinda uyu muganga abandanya avuga ko uyu mugera ukiriho kugeza maginga ya
turiko turaraba ngaha mu gisagara cha Muyinga reka mbere mfatire ku ntara yose yahora ari ntara ya Muyinga kizana na makomine ya Muyinga na Butihinda mashasha umugera no kuri urahari gushika kuri no munsi turafise abagendana umugera wa sida barenga 4,500 kandi turiko turaraba uko ibiharo bigenda biriyongera ngene bigenda uko tugenda turabikurikirana turabona yuko umugera wa sida ugenda uriyongera kuko mfatiye nko ku mwaka 2025 gushika mu ezi kwa gatandatu ibiharo twari dufise cyo gushaka abaranga amajanane na mirongo itanu bandi umugera wa sida muri uno mwaka mutegura yuko ibijanye n'umugera wa sida zagaseseshwa rumuri dufatiye ku biharuro urahari cyo gituma rero tutegereza kugira ibishoboka byose kugira turwanirize hamwe uyu mugera wa sida
urugamba rwo kurwanyikiza ruho nyanganda sida ngo sugo abajejwe amagara y'abantu n'abarongoye intwaro bonyene ngo kuko atahobora ushikana muganga Nkunzimana ahamagara imigwi itandukanye kugira igigira icyiterereye kugira ngo ihimiriza rijanye no kwikingira uwo mugera rishikira abantu benshi
urugamba rwo kurwanya umugera wa sida sugo umuntu umwe sugo igisata cy'amagara y'abantu gusa sugo abari mu bajejwe intwaro gusa saba bakorera mu kibano gusa n'uruhara rwa twese
urakoze Jine Muzinga abanyagihugu bahitwa mu birongozi muri komine Rutana mu ntara ya Burunga barasaba bashimitse ko ibarabara rica ku murwa mukuru wa komine Rutana ryosanukwa kuko ryabaye nabi cyane bavuga ko atanu bomenya ko iryo barabara rigeze kujamo ikaburimbo abanyagihugu basaba ko ryokogwa kuko ingaruka mbi kama sanganya ari byinshi cyane inkuru ya Pacifique Ngishimana
amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu baho mu birongozi komine Rutana y'intara ya Burunga amenyesha ko ibarabara rivaho mu birongozi uja ku mugwa mukuru wa komine Rutana ryabonekeye cyane ku buryo atabo bakimenya ko gigeze kubamwo na kaburimbo abarikoresha bagasaba ko byosubirwamo vuba na bwango kuko ngo ingaruka zibonekeza ari nyinshi cyane na cyane cyane amasanganya ahabera
ibarabara ryaraheze asigaye arifu ntibamenya nuko rigeze ikaburimbo rero ikibazo cya mbere gicakira ishakira ku bantu tudandariza ngaho impande ya amabotike cyane cyane kuko inkungugu ihari iraza yinjira mu cha mu migango cha mu madirisha n'abantu cyangwa se bidandaza ibintu by'impuzu zicatanga urukamira mu mazi ubwo ruhomba kuko ntigisubira gusa neza no guseruka zigaseruka ibiribwa ikibazo cyacu ni ifu ifu twana twamenye na sheshe hafi biro 40 ifu kubera inkunga ubwo zagiyemo mbonye ntashaka kuba ngire no idandaza hama hafi kubera amajida haraho bagongana abamamoto rero n'amamodoka abamashinga babazohahonera n'abamaguru kubera iki benshi biruka bahunga ya nkungu
abanyagihugu bahakorera ubuzi butandukanye na cyane cyane abahadandariza bakamenyesha ko ataterambere rishoboka mu gihe atamabarabara meza bafise bagasaba ko leta yokora uko ishoboye kose kugira ngo iryo barabara risanurwe byongere kuba nyabagendwa
none ya makori dutanga ajya hehe ukuri ireta nirayi kubitagashi ije yubaka none atamabarabara ntaterambere kandi amabarabara yubapfa n'amatagisi dutanga rero leta nirabe ibyo itwaje rino barabara basi twaye yuko twakiga amagara yacu amagisama agabanutse
mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa radio inzamba gateka kawe twagaragaje kurondera umustantire wa komine Rutana co kimwe no mu bushikiranganje bujejwe inyubako kugira ngo batubwire ico baba bategekanya gukora ariko twabakenye
urakoze Pacifique n'Ishimana n'ugacye dusozera n'amakuru nk'abashimiye ngwe kumwe mu site yombi nashimira abagenzi anje umwese ugite ikiwa mushe kuba turukaniriza mugire aho mubahwe manyu mu byanyu n'agahwana